Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku masezerano abarundi bateye ko gikumu yarusha mu mwaka w'2020. Ayo masezerano akaba arimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibibanza muri leta no mu gisirikare. Bamwe mu Barundi barashima akamaro k'ayo masezerano, bavuga ko yafashije Abarundi kuva mu ndyane za moko no gukumirana zaranze Burundi mu gihe kirekire. Ariko hari n'abavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hisunzwe ubwoko ari byo bise quota ethnique mu rurimi rw'Icyongereza. Mu ndwi iheze rero Sena y'u Burundi yaragarutse ku bitigiri by'abaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye, aho twokwibutsa ko hari nko ibice 60% 40% mu nzego zitandukanye na 50% mu nzego zijejwe umutekano. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi turi kumwe n'abatumire bakurikiranye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko. Turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayihaga nawe nyine yakurikiranye icyo kibazo, ikayakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Bwema ya Mukamunda y'Ingoma, akaba aba mu Bwongereza muri iki gihe. Turi kumwe kandi na Eric Sengimana yakurikiranye hafi ibikorwa bya Sena kuri icyo kibazo cha kota ethnique bitigiriza moko mu nzego zitandukanye. Reka rero dutangure kuri wewe Eric Nsengimana, inyuma yaho inama nkenguzamateka y'u Burundi ihwereje icyo kibazo, icyo iyo nama yashitse ko n'ikihe? Ndazi ko mwari muri iyo nama.
Murakoze cyane. Twe twari muri iyo nama ariko turaje ibyo twashyizeho ntabwo twata na kimwe twashyitse ko, kuko intumbero y'inama nkenguzamateka ari ukwiza Abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye gisha Abarundi biyumvira kuri iyo ngingo y'amajana 2086 ishyiraho amakota mu ntunze mu gihugu, ni ukuvuga mu buto bakaba umututsi bagakurikirana. Daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene byagenze imbere igituma basizeho iyo ntunze hirya article bakayishyira muri constitution, baratubwira igituma byagenze kurya. Yari nyakubahwa perezida Domitien Ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishyiriyeho ahubwo sete paro mediateri, ni ukuvuga babayibashyitse ko ku ngufu, ariko bayibasize ko ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana bari bagize iminsi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka. Hanyuma cashyiraho iyo formule kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana. Rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga, hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu ibwirizwa shingiro cyangwa ivamo. Hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashikirije ko hataragera. Impamvu nyinshi z'abatanzwe ngirasaza kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva ku bwirizwa shingiro.
Egome ku giti cyanyu mushya na Eric Nsengimana, ayo masezerano yarafashije Abarundi kuva mu ndyane z'amoko eka no gukumirana?
Ayo masezerano nubyo yarafashije kubera ko uko byari bimeze ubwa mbere murazi ko harimwo ubwoko bumwe ubwoko bw'abahutu butari bufise ijambo mu gihugu. Hanyuma baratora formule y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego vyoroshe kandi ntihagire ububareze. Uno munsi nivyo nubwo bitera de hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera ivy'ubwoko. abenshi mu bavuze abahutu abatutsi bose bashikirije ibyiyumviro kandi barerekana ko by'ukuri hataragera ko biva mu ntutse biva mu ibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no kubwanje ndashima iyo formite bakoresheje kugira ngo bose babe bashobore gushikirwa mu butegetsi kandi yaratumye habituze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe byinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose batarabyumva kumwe ngo uno munsi bashobore kubikora mu ibwirizwa shingiro kugira ngo by'ukuri twumve ko turi abarundi ivyo bwoko dushobore kubirengera kandi ico twabonye kindi na jewe mbona nuko ivy'ubwoko umwe wese abizana akeneye ico ashaka ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore gushikaho ariko muri rusange ugasanga by'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi benshi barabirengeye.
Ambassador Isidoro Mbayihaga gukumirana nkuko Eric abivuze abarundi batari bake bavuga ko cyane cyane byava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi ivyo niko namwe muyoboye
jewe ico turagihuriza ko kuko ubwiye kuraba inkomoko canke umuzi w'aya masezerano ico yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hari ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe ibyo biragaragara twarabibonye hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika nabo babona yuko bagize ubwoba kuvuga ati ntitwotwagwa n'abantu twagiriye nabi cyane twatoteje twagwanye bahava baca bazana umugambi wo kutwihora rero urabona yuko baca bavuga ati reho twemere tuwukore nuko twosinya amasezerano yuko ubwoko bwose bwiyumva mw'intwano kuvuga tuje hamwe twese ntihagire umwe agira ubwoba buturutse kuri iki cyanke kiriya rero baca basinya amasezerano mugabo icyo nagomba kuvuga kimwe nuko mu bisanzwe ugiye kuraba kuva kiriya gihe amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ata murundi agiha agaciro kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwango ruri hagati y'amoko mu Burundi ahubwo byari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cyocanyishamo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko yo bavomeye mu kipa kuko se benshi bamuha amatwi
ariko ambasaderi Isidoro Mbayihaga baravuga ibitigiriza 40% 60% ariko hariho n'ubundi bwoko waba uri mu Burundi ubwabatwa bwo umva muri ico gihe budakumira
wanashaka kuva kiriya gihe bwoko bwabatwa canke bwabasangwa butaka nta kibazo cari bwari buteye mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano abatwa basa nuko bari bibagiwe mugabo koshimira cane cane icubahiro mukuru w'igihugu dufise General Major Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu urumva yagezeho leta turabona yuko yibutsa abatwa arabashiramo haba mu nama nshikirangaye cyangwa mu bindi bibanza ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muri ko muravuga nabone batidoga cyane ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira ngo kongererezwa mugabo nabone baributswe rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu Burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihagaritse umutima barundi kandi cyateze umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwabwo ariko uno munsi nk'uko mwabibonye nawe mwabivuze gatoya mu gihugu cy'u Burundi nuko abantu ngira bamwe babivuga batariho bari bwavuze mu senga paradiso gatoya kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari kubona amahoro n'umutekano bihari ni ukwerekana yuko n'ikimenyetso cyerekana ko zaryane z'amoko atazihari uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwanzi afise amugiyiterambere cyane amugiye kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi wuye niba amugiye ibi n'ibi mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwanzi nyawe avuga ati niba mbangamiye ugasanga ni umuhutu mugenzi we umututsi ugasanga bise umwanzi kuri mugenzi w'umututsi.
Yego, tugarutse kuri ayo masezerano, hariho umushikana Eric yavuze ko umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse gutera ko igikumu nagomba ngaruke na nje kuri defense rugema. Hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri by'amoko, ari ibintu navyo nyene bidasa neza cyane rwose ivyo mubivuga ko iki mushikana ntahe defense rugema.
Ego me icuno bivuga ko kimwe bagenzaje kumaja ko bashikije. Icuno bivuga ko nuko burya abarundi turakwiye kuraba umuzi w'ingorane watumye haba ubwishyanyi hagati y'amoko. Ayo moko rero mu bisanzwe murazi neza yuko imbere y'umuzo w'abazungu b'abadagi umwami mwese Gisabo nta moko yavugwa mu Burundi, haravugwa imiryango. Ubwese nshatse kuvuga yuko imiryango yogaruka igasubira ubwo bwoko, mugabo nta moko y'abarundi ariyo. Kandi no mu nsiguro yabyo bwoko butandukanye n'abantu badasangiye ururimi, bashobora kuba badasangiye intara, bashobora kuba badasangiye akaranga n'imico, ariko twebwe abarundi dusangiye byose. Iki kintu rero cuko kuva ingoma y'ibwami itembagajwe birazwi neza yuko hari akagwi byose byama kera bavuga ati umwero uvuye ubukuru ugakwira hose, ariko ubu turabona neza yuko aho umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose. Nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga, zama ziva mu banyapolitiki muri abanyamigambi, akaba ari zo zitera akaga mu gihugu. Murazi neza yuko intaho nuko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara. Aho niho byahereye mu 65 mu kwezi kw'icumi.
Ivyo n'ibintu bishobora gushitubira gushika canke ako kagwi. Abantu benshi bavuze ivyatumye haba ijyane z'amoko kwigungira ko ikabantu bakumira abandi. None muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ku ubu, uribaza idafase rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri izo njyane?
Ivyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye ku bico gihe vyatumye abarundi abo bahutu n'abatusi batinyana. Umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe nk'ikintu cy'ukwihora, nk'ikintu cy'ukuvuga ati umwe mu kirundi bavuga ati nyine bwihitamo ifashe ikirindi. Umuntu aba ari ku ntwaro ugasanga nibo bavuga bati intwaro, murazi ko bagiye baritirira intwaro ati intwaro z'abatutsi, intwaro z'abahutu, intwaro rusange. Rero ntawe uzi yuko izokwigira ishoboka. Kubera iki? Kubera haracyarwa gutinyana. Uko kwizerana rero kuri mu banyepolitiki, uko kwizerana bafatanya n'ugusaba itunga igihugu n'ukutarondera kubisikanya ku neza ku ntwaro, ibyo byose byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye, ibyo nizo bituma izo ngorane zitazohera vuba. Kuko abanyagihugu n'ukuri njyewe ndababajije mbega iyo abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza twa politike, icyo umunyagihugu abyungukamo ni iki? Nta na kimwe. Kandi ikindi naco murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya Arusha igihe yaba, nk'uko Perezida Domisi yabivuze muri iyo nama akavuga ati ibi bintu n'abahuza babitugobeye ko nabyo twashaka. Aho munyere muca mwumva neza yuko icyo kintu kitavuye mu Barundi.
Nicyo
gituma twebwe tuvuga tuti ni ukuri iki kintu ni ikintu cerekeye abanyepolitiki gusa, nta abanyagihugu babifisemo inyungu, nta abanyagihugu babona yuko bashobora kubazanira umutekano canke, kuko yaba ari ibintu biraba abanyagihugu bose. Ibi bintu hari hakwiye no kuba referendum, akaba referendum kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura ibiti vya politike. Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro. Uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cabo imyaka 30 iraheze. Icyo kintu mwibaza yuko kiva kuki? Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro, ariko abanyepolitike barabifisemo yindi nyungu.
Yego, ambasa Ambassador Isidore Mbayahaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise eka umushyanda hari defense rwema rongiyemo ibitari bike yavuze ko nabarundi bagitinyana eka batizerana cyane gose gushika ubu yavuze eka nababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu n'abatashaka kuva ku butegetsi ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muribaza mwavuze ko abarundi bamaze gutahera intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose mubibona gute ibyo bari ibibazo bike ari muri iki gihe cyane n'ibibazo nabyo nyine iriko riratora inyishu
hari ikibazo yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko n'ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwe k'abanyepolitiki bavuga ati twebwe twarose kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none cyoramuka kivuyeho twebwe ntituzosubira kuboneka ibyo byashoboka mugabo icyo yavuze kindi kamemeye nari mbona kuko ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano nawo uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyine cyubahiro mukuru rwaherutse kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi nibyo ariko aravuga rero ati hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nigo rugamba nyine cyubahiro arimo nigo rugamba abarundi basigaje gutsinda icyo kivuyeho umubano hagati y'abarundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turi turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza ni ubwoko bwitwa inda ubwo rero niyo mugambi urabona ko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu na leta yiwe bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kamwe kagwanya uko abarundi babana mu mahoro uko abarundi bafungura neza ubutunzi bakaba busabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwiro kariho kuko n'umukuru w'igihugu yabivuze ati hariho akamwe katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika bagwitakambere ry'abarundi ribe ryose n'ako kagwiro kariho karagomba kutugura mugabo nabivuze kandi nubihagararo nkabishimikira ko ikintu cyerekeye amoko kuvuga ngo ubw'ikinikarata yo kuvuga ngo ujya ni naka ndi mu bwoko rudasangiye ntitumukunda tumubwire gute ibyo byakubwiye icyo avuze kindi ni iyo politiki yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko bashobora kubikamisha mu minsi ibiri imbere mu maisha yaza politiki baba harumbi mugabo naganda ku munyeshuri ko Frederic n'ukuri nta kamaro yuko umuntu yuvuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu Burundi ugiye kubiraba uno munsi ujye ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe umubwira ngo mu Burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi bwoko butumva baranywa igisigaye kimwe gusa n'uko ubutungane nk'uko nyinshi babivuze n'ukuri ubutungane ni ikintu nacyo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati bacira urubanza rube kubera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi akavuga ati banaka mugabo n'uko yabivuze neza umushingantahe rugema yavuze ati n'akagwi
ekomeye
kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni 10 z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko ntabihari
Eric Sigimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari ubundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushyira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muvuga ko
icyo tuvuga ngaho nibaza ko atari ibyo kubera ayo moko nyine niyo yagize Uburundi twakwemera ngo byasize abazungu cyangwa iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi burona urabyinsitisiyonariza urabyemeza hanyuma urabishyira mu ngiro urirukana abo badahuje ubwoko nta yindi forumire n'imwe yari gukunda kugira ngo babagarukane atari kwemera ko
ubwo kubundi bwatawe bwemegwa bukaje muri ntunze bukaje muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo wari kubabaza abayikora n'ababikora akababaza ati ubu rero ati ubwoko bwose ni sawa nimugende bazoshyira mu nzego atategeko ryanditse rivuga ko bazoshyira mu nzego ntibari kubashyira kubera ko n'abundi bari baze kubashyiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari mu kibano kandi basangira inzoga cyangwa bakaba hari ubwenge rero nta yindi formule ni kwari kubakubwira cyangwa kubwira iki nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicanditse cyemera ko bategerezwa kujamo byanga byahunda iki cyerekana ko atari ukuyenda tubona ko abaganwa batagiyemo n'uno munsi batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwagwa n'abami n'abaganwa n'abaki batanyemo ngoma bashe bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemo mugabo mu nama twari kumwe bacu bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ujyanye n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise abaca bahengamira nicyo gituma batabasize mu ntuze
ndibaza ko icyo kibazo mushikirije umushingantahe defense Rwema afise icyo akivuga ko
ego me arakoze kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere yuko ngira icyo nshikirije kuri ibyo nagira mbanze ndababwire yuko ibintu by'ibangura ry'amoko tudabura amoko atabaho jewe n'ukuri ndabyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka Uburundi nk'Abarundi uzo kuri ibyo by'amoko rero egume imbere y'uko ingoma y'ubwami itembagazwa nizo ukuri havugwa amoko ane haravugwa abatutsi abahutu abatwa n'abaganwa mbega none cyerekana yuko atan'ubwoko buhari mu Burundi mbega ubwoko burafutwa ngo ni uko intwaro zihindutse ibyo birashoboka ikindi naco iyo muvuze muti mushingantahe Eric muvuze muti nta ngorane zihari z'uko ayo moko yobandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari 60 z'abahutu na 40 z'abatutsi mukaba muzi 60 guteranya 40 ku ijana aho nyine mukabumva yuko hariho ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sinshigikiye ko amakote nk'uko bibahavura kubera uzingwa ari kumirana ahubwo iryo kumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu n'amashingamateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu gishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko bigenda niko twitandukanye uno munsi abana tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu rero n'ukuri jewe n'ukuri ndasabye yuko abarundi twokubita agatima mungu ibi bintu ukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije
ataruguta uru ni mumanga ego mereka ambassador mbayihaga nagira mubwire icyo muze kuri icyo cyimbere gishikirijwe na defense Rwema hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashize cyane cyane imbere ubwoko cyane badashize hari ikintu mubona cyokorwa nkuko bavuga nta nyambo ibura gahunzi ayo masezerano ashobora kuba atari ijana ku ijana meza ku barundi bose
murakoze cyane jewe ndamushyigikiye kuri ibyo yashikirije mu by'ukuri ugiye kubiraba mu Burundi bisanzwe atagoko hari yabivuze neza kuko abarundi ugiye kuraba basangiye imvugo basangiye imico basangiye ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye kigatuma haba ubwoba hagati yaba na bariya kuko bavugwa n'ikintu ikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bayashyizeho ntiyaba aya masezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gucoye ko ari ubwira ngo Burundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko kugushanira na koje bugumaho mugabo no muse bavuye mu cyo kugwa niki niki ye warashaka kiriho kirakogwa nuko ubiye kuraba z'ivyintwaro gusa kuko n'ubutungane hari gihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo basanga umenga bararenganijwe nubwo bamuciye urugororotse akabona ko bebarucire kubera ubwoko mugo urabona ko ikintu kiriho kirabo no munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cotuma Uburundi bugira umugamba gw'iterambere n'ubutungane ukabitsinda Nyakuba Frederic nyakubare yuko aba bantu bose bumva bavuga bati nibibemo ntibiragira kuvamo niki ubwoba burumvikana no kuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cotuma bangova ngo bampe akazi ahacanye hariya banzeza amabanga ya umuntu hagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubira abandi kubuvuga yacaye kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo avuga yuko ibiye bitagaranza kandi nkabivuga ndo mudaka bazoma akazi mugabo uno munsi gikenewe nuko akazi canke ibikorwa by'iterambere byuko ngo hakaje imbere ababishoboye hakaje imbere ababyumva hama hagashyirwa imbere ikintu cyitwa Burundi na cyane cyane ko umubwirwa yavuze ati kuri uru rugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyo kwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubaho umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko mushyara y'urugamba yabivutse ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba umurundi gusumba kuba umutuzi cyangwa umuntu icyo nticyashoboraga abantu bakabyumva bagahurira ku bikorwa bagakunda umurundi bakabukorera abantu bamaza kugira ubuzima bwiza nta murazo bakiza kubabwira ngo ubwoko bunubu burakomeye kubera bose baza babayeho neza
egome kuneza
agomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru watujimbe avuga ati ibyo bindi byatuma dutumwanya bireke umwe wese abyuka aje kubikogwa
egomeburundi
buzoba buteye imbere injyana ziba zihetse
mugusozera ambasaderi izo mbayahaga nashaka nkuko mpavanda bisaba abandi mugire icyo akamute abarundi kugira ngo babandanye basimbataza amahoro eka umutekano ubumwe gutsimbatare ikintu mwose abarundi niki amasegonda 30 nturenze
ikintu abarundi twosaba nuko abarundi bakwemera ukuri amukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsinda ikinyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye icyo twabonye kikirimo imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwe mwamoko kuko icyo ndiko navuga ni uko abarundi bakwiye gushyira imbere ubwoko bwabo bwitwa Uburundi kuko Umurundi atandukanye no kuvuga ngo jende umuhutu ndumututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba ni uko batosa amazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo dufatire ku bwoko bwira duteze imbere
idefense rwema namwe akamwote y'abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
no basaba nuko abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutagana ko abarundi nibaza yuko twokwita agatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi bwo kwicana bwo kwangazanya uko uhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari umurundi abikuramo icyo nsabye abarundi rero ni uko twokurikiza irage ry'umugani wa Rudolfo Rwagasore
namwe mushentaye Eric Singimana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamute y'abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
akamunotera abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu muri ubwo budasa bwacu tugashobora kubushyira ibyiyumviro hamwe by'iterambere igihugu cyacu gushyikizwa
kurokorora mushe nka Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya warabonse kugira ngo uganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasade wa Isidor Mbayihaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire kuri ibibazo bikomeye idefense rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya watoye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.